Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanye mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi mbahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Umuyobozi wa Seni mu Burundi Pierre Claver Kazise aratangaza ko kwandika bazatora byarangiye.
Nta yindi yandikwa ku matora y'2020 izoba. Hasigaye gusa yuko urutonde rw'abazotora rusohoka urutonde ntabanduka.
Naho mu Rwanda urubanza rw'abahoze mu buyobozi bukuru bwa FDLR na Forge Office Bazeye na Colonel Sekanabo Jean-Pierre rwatangiye kuburanishwa mu mizi yarwo ni mukanya mu ntara. Mbere y'iwanyu mu ntara mugenzi wacu Aloise Bigirimana aratunyurira muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi. Aloise.
Urakoze Thomas Kiyahere. Mu karere abantu 18 barishwe mu gitero gishasha cyabereye mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Buramatari w'iyo ntara Donat Kibwana yarabyemeje avuga ko icyo gitero cyakozwe n'umuhari ADF urwanya leta ya Uganda mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere. Nta myiyerekano yamiriza icyo gitero yatunganijwe mu gisagara cya Beni aho abanyagihugu baho bakunze kwagiriza inteko za ONU kuba zitabakingira. Umuhari wa Al-Shabaab wariyemereye ko ari wo wagavye igitero cya bombe cyatezwe ku modokari ku munsi wa gatandatu Mogadisho cyahitanye abuzima bw'abantu 80 abandi 78 barakomereka. Umuvugizi wawo Ali Mohamed Lage azwi ku izina rya Ali Dere yabishikirije ku radio ibegukira yitwa Radio Andalus. Ali Dere yavuze ko barondera gusangangura imodokari zarimwo abanyeturukiya hamwe n'abajejwe umutekano ba Somalia. Ali Dere yagiriza Turukiya guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Somalia no kwigarurira ubutunzi bw'ico gihugu. Leta z'umwe za Amerika yari isiguye ku gitero cy'indege yakoze ku munsi wa Mungu ku barwanyi bashikikiwe na Irani barwanira muri Iraki na Siriya. Abategetsi ba Amerika bavuze ko bishe ku gitero cya rokete ku ikambi ya Iraki ku munsi wa gatanu cyahitanye umukozi w'igisirikare cya Amerika. Bemeza ko atankeka umuhari Kataeb Hezbollah ari we wabikoze. Amerika iragabisha ko ishobora gutera kandi naho abategetsi ba Iraki barakaye. Ibitero by'indege za Amerika byari bitumbereye ku bubiko bw'ibirwanisho by'umuhari Kataeb Hezbollah atangirwa amategeko ya gisirikare muri Iraki no mu buseruko bwa Siriya. Ibyo bitero byahitanye abantu 25 abandi batari bake barakomereka. Tukiri kuri Amerika, umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo atekanye gufata urugendo muri iyi ndwi ruzomushikana mu gihugu cya Ukraine, igihugu cyabaye imbarutso y'amatohoza byaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Pompeo azoshika i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ubwa mbere ku munsi wa gatanu imbere yo kugendera ibindi bihugu bitanu byo mu Buraya na Asia. Pompeo azobabaye umutegetsi wa Amerika uku kwego go hejuru agende Ukraine no kuganira na Perezida Volodymyr Zelensky. Ibyo bategetsi bazoganira ntibyashizwe ahagaragara. Akaganuke ka Noeli Korea ya Ruguru yemereye Leta z'Ubumwe za Amerika gashobora kuzorungikwa kuko icyo gihugu gisa nikiriko kirakora iterabwoba rya gisirikare mu kugabisha gutera misile kugira Amerika igikure ko ibihano nkuko mu kurungika indege zigendereza ikirere kizinga rya Korea kugira bagenzure ibikorwa byose bya gisirikare icyo gihugu gikora byobangamira umutekano. Umujyanama mu by'umutekano mu gihugu muri Perezidansi ya Leta z'Ubumwe za Amerika Robert O'Brien yashikirije ku munsi w'Imana ko Amerika yiteguye kugira icyo ikoze mu gihe Korea Ruguru yorungika akaganuke ka Noeli. Muri Afrika kandi sentare mu gihugu cya Sudani ejo ku munsi wa mbere yaraciriye urubanza rwo gufa abantu 27 bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ivyaha byo kuboreza igufa hamwe no kwica umuntu yafunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano. Iyo myiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir yatwaye ico gihugu mu gihe kirekire.
Aloyzi urakoze nshuti zacu. Hagataho abantu bari mu myigaragambyo bagerageje gutwika ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Baghdad, umurwa mukuru wa Iraq. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri internet wa@akadomo, radio yacu vewa@akadomo.com no kuri YouTube VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi igikorwa cyo kwandika abazatora mu kwezi kwa gatanu gutaha cyararangiye. Pierre Claver Kazise arongoye umugwi w'igihugu w'amatora wigenga Seni yabitangaje ejo. Abarundi barimo batahuka bava mu buhungiro ntibabyakira neza, bavuga ko ari ukubavutsa uburenganzira bwabo. Inkuru turayishyikirizwa na Desire Hatungimana.
Igikorwa cyo kwandika Barundi batari baronsa karyo ko kwiyandikisha kugira bazitabire amatora y'umwakuza kubera batari mu gihugu cyane batari bwa kwizi imyaka 18 isabwa kugira umuntu ashobore gutora no kwitoza igihe hatogwa ibwizwa shingiro. Kuno wa mbere niho Petero Claver Kazihise arongoye umugwi w'igihugu w'amatora wigenga Seni yamenyesha abamenyesha makuru uko cyagenze. Abashika ibihumbi 117 863 nibo banditswe mu gihugu cyose. Ubigitigiri mfata kibanza Seni ifise cy'abazitabira amatora y'umwaka 2020 akaba ari imilyoni 5 n'ibihumbi 742.
Turavye ibitigiri twashikiriye ba province yose mu mayandikiro yose uko ari 387 twarashoboye kwandika abantu bashika 117 863. Muri abo abagore n'ibihumbi 52 343, abagabo n'ibihumbi 65 505. Tugereranije n'igitigiri cy'abari bamaze kwiyandikisha dusanga ari 2.3%. Murumva ni bake cyane, hari ibisanzwe kuko abenshi bari biyandikishije mugabo byarahaye akaryo abo bandi batari baro shobye kwiyandikisha kugira ngo nabo baje mu rutonde rw'abandi.
Ku kibazo c'abarundi bariko baratahuka kandi bifuza gutora, Petero Claver Kazise yishuye ko igikorwa cyose gifise intango n'iherezo. Ati abarundi bose nibamenye ko kwandika bitazosubira kubijanye n'amatora yimirije.
Mu bisanzwe kugira ngo integuro ibe nziza iragire ayishikana hama gategwa ubindi n'ukuvuga ari integuro yo kwandika bazotora iyo yarangiye hasigaye gusa yuko urutonde rw'abazotora rusohoka urutonde ntabanduka. N'ukuvuga rero ubu abatazoshobora gutora kubere ko basanze kumbure baracerewe nicyo kimwe n'abamengo b'abanyepolitiki mengo bavuze kibaza ko bazoshobora gutora hanyuma ibyo amatora so kwandika gusa hari n'ibindi bikurikira. Urumva rero byose byaba bifite igihe kibaza ko ibyo kwandika byarangiye nta yindi yandikwa ku matora y'2020 izoba.
Anisete niyo nkuru umunyapolitiki arongoye umugambwe CDP aherutse gutahuka mu Burundi avuye mu mahanga kugira yitabire amatora yimirije. Tumubajije icyo yumvira kuri iyo ngingo ya Seni n'ahatashimye kuduha ijwi yatubwiye ati nduguruye twa Mugina. Ibyo guhagarika burundu kwandika abazoja mu matora kandi hari benshi bakiriko barahunguka nta ciza kirimo ku Burundi, nduga yitwa Mugina amenyesha kandi ko babandanya bizera ko bazobaha n'umunsi umwe wo kwandika abariko baratahuka baje muri ayo matora, akizera ko ngo ako kamo yateye kataciye mu gutwi kagaseruka mukundi. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Tugume mu Rwanda aho la Forge Office bazeye na Colonel Nsekanabo Jean-Pierre uzwi ku izina rya Abega bahoze mu buyobozi bukuru bwa FDLR batangiye kuburana mu mizi ibyaha baregwa imbere y'urukiko rukuru urugereko rwihariye rw'i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mu byo bashinjwa harimo iterabwoba. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiye iburanisha.
Abari gukora babiri bagejejwe ku rukiko bari mu modoka itwara abagororwa bari barinzwe n'abacungagereza bafite imbunda. Abaregwa bari mu muzankano y'irozi iranga abagororwa biboneka ku masura bakomeye kandi baboheshije amapingu ku maboko. Burumwe mu baregwa yari yitwaje igikoresho cy'ibara ry'ubururu gitwara impapuro. Mu rukiko burumwe kandi byumvikanaga ko nta gahunda yarazijyanye n'uwagombye kumwunganira mu buburanisha rya none na cyane ko urubanza rwatangiye rukererewe kubera gutinda kw'abanyamategeko. Abaregwa nyuma yo kubamenyesha ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bubakurikiranyeho Colonel Jean-Pierre Nsekanabo bakunze kwita Abega yavuze ko kugeza ubatazi impamvu zateye Maître Beata Dukesha Imana kutaza kumwunganira. Yavuze kandi ko uretse kuba yaje kuburana atazi kwiwe muri dosiye y'ikirego agomba kuburana. Byabaye cyo kimwe no kuribwana Inyasi nka bakunze kwita La Forge Fils bazeye. Nawe yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga ko atarabona dosiye ikubiyeho ibyaha aregwa. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yabajije impamvu abaregwa batabonye dosiye zabo mu gihe ngo abanyamategeko babo bazihawe n'urukiko. Maître Milton Nkuba wunganira Inyasi Nkaka yasobanuye ko yasabye guhuzwa n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko, ariko ngo dosiye ubushinjacyaha bushyize kuri iryo koranabuhanga zibonwa n'urukiko gusa ndetse n'ubushinjacyaha buba bwazishyizemo. Umucamanza yavuze ko niba ngombwa banatanga dosiye y'urubanza bakoresheje ibindi bikoresho birimo flash disk, ariko ikibazo kikava mu nzira urubanza rukaburanishwa. Yavuze ko bagomba kuvugisha ubuyobozi bwa gereza barego bafungiyemo ariko ikibazo kigakemuka. Ubushinjacyaha nabwo bwavuze ko ikibazo cy'ikoranabuhanga rihuza impande zose kikibangamye kuko ngo ibyo busabwa gushyikiriza abandi baburanyi buba bwabishyize muri iyo sisiteme ariko baregwa ntibabigereho. Umucamanza akavuga ko iyo abaregwa baza kubivuga mbere ko batarabona dosiye zabo ikibazo kiba cyarakemutse bakareka kuza mu rukiko batazi ibyo baregwa. Kuri Colonel Nsekanabo bakunze kwita Abega hahise hazamuka ikibazo cy'umwihariko kandi gikomeye. Ubwo urukiko rwari rukirindiriye rukeka ko Maître Beata Dukesha Imana wamwunganiraga yaba ari mu mayira aza kumuburanira byabaye ikinyuranyo. Nyuma yo gusubika akanya gato urukiko rwavuze ko rwahise rubona ibaruwa uyu munyamategeko yandikiye uhagarariye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko asaba kwikura mu rubanza. Niba ari umwanditsi w'urukiko yasomeye mu ruhame ifite umutwe ugira uti gusaba gukurwaho inshingano zo kunganira Jean-Pierre Nsekanabo. Uyu munyamategeko yunganiye Colonel Nsekanabo mu ibazwa rye haba mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse anamwunganira ku rwego rwa mbere aburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Mu gusaba kwikura muri urubanza arashingira ku miterere ya dosiye n'uburemere bwayo. Uyu munyamategeko bishobora kumvikana ko yatinyura urubanza mu ibaruwa hasomwe ko ashingiye ku buremere bw'ibiregwa aregwa n'imiterere yabyo, yavuze ko asanga bitamwemerera gukoresha umutimanama we ngo amwunganire. Ashingiye ku mategeko, Maître Dukesha Imana yasabye umukuru w'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ko yashakirwa undi munyamategeko akamwunganira. Colonel Nsekanabo bakunze kwita Bega yabwiye urukiko ko nawe yabimenye yaho mu cyumba cy'urukiko. Abwiye urukiko ko nk'uko urugaga rwa rwamugenewe uwo munyamategeko haramutse habonetse undi nta kibazo yabigiraho. Ubushinjacyaha buvuga ko icyabaho ari ukurindira bakareba icyo ukuriye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko yavuga kuri iyi ngingo, na cyane ko buzirikana ko ari uburenganzira bw'uregwa kuburana yunganiwe mu mategeko. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha nawe yavuze ko bagiye gutegereza bakareba niba urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rwazagiye n'undi munyamategeko wunganira Colonel Abega. Umucamanza aravuga ko kandi badashobora kuburana batarabona dosiye y'urubanza. Aba bagabo bombi baregwa kuba mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Bwana Inyasi nka kuzwi nka La Forge Fils bazeye yari umuvugizi w'uwo mutwe, mu gihe Colonel Nsekanabo uzwi nka Abega yari ashinzwe ibikorwa by'ubutasi by'uwo mutwe. Baregwa kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba, gukora iterabwoba mu nyungu za politiki. Baregwa kandi kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara, icengeza amatwara ryo kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no kurema umutwe w'ingabo utemewe banaregwa ibyaha byo gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi mu 1994 no gufata abagore ku ngufu n'ibyaha baregwa ko bakoze nyuma y'umwaka wa 1994 ubwo bari mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana batsindwaga bagahunga benshi berekeza muri Congo. Bombi bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere y'umwaka wa 2019 bafatiwe ku mupaka wa Bunaga n'uhuza Repubulika ya Demokarasi tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2020. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dusubire mu gifungo cy'imyaka 15 bo basaba kugirwa bere bagasohoka rero muri gereza. Umucamanza agomba kubasomera mu gihe kitarenze ukwezi nk'uko amategeko abiteganya. Baburanye ejo imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza mu burengerazuba bw'igihugu. Tubibutse inkuru mugenzi wacu Eloge Wirika neza yakoze kuri uru rubanza.
Anyeti Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana na Terence Mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icyatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bafatanywe kuwa 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidagenza kuko sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye. Bagishika nk'uko bari kuri sentare nkuru ya Bubanza babibyijwe rya Amerika abamenyesha makuru babonetse kubashyigikira no kubaremesha. Mu rukiko kwa ari batanu umushyikiriza manda wa Repubulika yabasabiye igihano cy'umunyoro w'imyaka 15 no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo cy'imyaka 5. Nta byemezo byinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiranye n'undi mumenyeshamakuru mugenzi we basa n'abatebura. Naho muri ubwo butumwa bagize abakozi ba Iwacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwa manza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bari kwamusaba kugica buze kugitera bari babaye gukora kw'inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza. Abakozi b'ikinyamakuru iwacu bariko bunganirwa n'abashingwamanza batatu. Intayegere gusasa umwe muri abo bashingwamanza Maitre Clemaret Akiza yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari Umwizera afise
kubera mu rubanza kwa abamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo twariko turaruburana mu idonirido. Mu by'ukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze twahawe umwanya ukwiye. Wananongoye intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose abamenyeshamakuru n'umushoferi wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko. Hanyuma twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga. Turizera rero yuko umucamanza azafata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye umushyikiriza amanza agera ashyikiriza n'ibyo twasiguye twabonye ko sentare yanyuzwe nicyo gituma tuvuga tuti turafite icyizere gikomeye cyane ko azokweza.
Mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yagarutse kuri dosiye y'amenyeshamakuru ba Iwacu. Twisunze bwizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe. Umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira afise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika. Nicyo gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba. Nibatashima bazokunguruza. Muri icyo gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona vya bindi bita ubwigenge bw'ubutungane kandi amateka bitubuza. Twetuza kuza nk'umucamanza mukuru iyi imanza zacitse atayungururizo rikihari. Niko Perezida Pierre Nkurunziza yavuze yishura ku kibazo cy'umumenyeshamakuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru. Umukuru w'igihugu yongeye ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyeshamakuru ba Iwacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe. Abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga Iwacu n'umushoferi wabo bari bafatwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ku muhingamo w'itariki ya 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Bari kwarondeye amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya Bubanza harimo Musigati ujuturuka muri Kivu y'Ubumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo. Umuharwanya leta y'u Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'Ubumanuko mu buseruko bwa Congo wahavuye wemanga ko ababonetse bafite ibigwanisho ari abagwanyi babo. Igipolisi ariko catangaje ko bari bateye bari abagizi ba nabi kandi ko bagera kuri 14 bapfuye n'inko bakoresha zirafatwa. Imijyango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ihanire ubwigenge bw'amenyeshamakuru yariyamirije ifungwa ry'amenyeshamakuru. Eka n'abanyepolitike mu bihugu bya rutura nk'abashinga amateka b'umwe bwa buraya 38 n'umwe mu bajejwe ibibazo bya Afurika muri Kongere ya Amerika niko kuko Ariko nubwo biri ubuko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hari imanza z'abamenyesha makuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baja kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi hafi y'umupaka ico gihugu gihana na Tanzania intumwa z'amambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro z'igisata ca ONU kigeje watse akazi na muntu zatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka 20 neza yimaze bikorera mu Burundi zarajayo Roger Ulika neza ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umwaka w'2019 ushigaje amasaha make kugira ngo tuwusezereho uyu munsi kandi ni nuwa nyuma w'ikinyacumi cyatangiranye n'umwaka w'2020 umwaka mushya muhire w'2020 rero kuri mwese nshuti z'ijwi rya Amerika umwaka mushya ni koral abavandimwe muri Kristo bo mu Rwanda Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubifurije umwaka mushya muhire nk'uko koral abavandimwe muri Kristo nabo barimo babivagezaho reka bakirwe n'abatwara mucyo nabo bati umwaka mushya muhire w'2020 rero kuri mwese umwaka mushya abatwara mucyo Umwaka mushya ni abatwara mucyo turimo twumva nshuti z'ijwi rya Amerika. Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri utangiye ejo, tuzawutangira ejo, hasigaye amasaha make cyane. Wamata n'ubuki, umwaka uzira umuze, umwaka w'ibyishimo n'umunezero. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugubwe neza n'abatwara mucyo. Murakarama.
America, Kanya Murari, Oceania, Namurazia, Kanya Kuika, Kanya Uganda, Uma Kamisa, Wama Kanuti, Uma Kamuja, Together, more.